de América. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Turabaramukije cyane, mwiriwe neza. Hano muri studio muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Louise Bigirimana.
Je no kuri ubuzima bwanje hamwe ntatoye cyo kibazo gocabo hagara kuko ndabona ko uzima bwanje ari shure nize ntabandanije kwiga ibyo navyo batwigishije hari gihe byo nanira.
Uyo n'umunyeshuri wo mu Kanyoshi Bujumbura ku kibazo kijanye n'amashuri yatanguye ejo kuwa mbere. Iyi nkuru kimwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ko mu makuru yacu mu kanya gato, kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru arimo aya Burkina Faso abasirikare bari mu biganiro kugira ntibasese amaraso. Reka uyu mwanya rero dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Burkina Faso, inteko za gisirikare z'icyo gihugu cya Burkina Faso mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere zarashoboye kwinjira mu gisagara Ouagadougou ata migwano irinze kuhaba. Basaba ko akagwi katembagaje leta mu ndwi irangiye koshira ibigwanisho hasi. General Gilbert Diengere arongoye ako kagwi amenyesha ko afise icyizere ko ibiganiro bizogira icyo bishitse ko. Mu gisagara Ouagadougou hibonekeza ibiduga bya gisirikare mu mabarabara yo muri ico gisagara. Igihe izo nteko zinjira mu gisagara, abategetsi ba gisirikare muri ico gihugu bariko baraganira na General Gilbert Diengere arongoye akagwi katembagaje leta. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, General Gilbert Diengere yarahakanye ko atigeze ahabwa igihe ntarengwa cyo gusubiza ubutegetsi. Akamenyesha kandi ko atifuza ko amaraso aseseka muri icyo gihugu. General Diengere amenyesha kandi ko yiteguye gushyira mu ngiro ibizova mu nama y'abakuru b'ibihugu byo muri ako karere. Mumenya ko uno munsi wa kabiri ariho hatekanijwe inama yihuta mu gisagara cya Nigeria kugira bavugane ibiri ko birabera mu gihugu cya Burkina Faso.
Naho umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco aragera hano i Washington mu masaha ari imbere. Perezida Obama na madamu we bari kumwe na Vice Perezida Joe Biden na madamu we baramwakira ku kibuga cy'indege cya gisirikari cyitwa Andrews hafi ya Washington. Ntibisanzwe ko umutegetsi usuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanganirwa bene ubu buryo abategetsi rero ba Amerika bateranye. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose aragera i Washington akubutse muri Cuba hashize nk'isaha ahagurutse mu murwa mukuru La Havana. Vatikani iyobowe na Papa Francisco yagize uruhare runini mu biganiro by'ibanga byabaye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba. Ibiganiro byatumye ibi bihugu byombi bisubukura umubano wari umaze imyaka 53 warahagaze burundu. Undi mutegetsi ukomeye utegerejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi ni Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa. Xi Jinping aratangirira uruzinduko rwe mu mujyi wa Seattle mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi y'inyanja ya Pacifica. Azaba ari Washington ejo bundi kuwa kane no kuwa gatanu. Iyo minsi yombi azaganira na mugenzi we Barack Obama. Ku mugoroba wa mbere w'ibyo biganiro, ku murongo wa mbere w'ibyo biganiro hariho ibirebana n'umutekano wo mu ikoranabuhanga cyber security. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikunze kurega Ubushinwa ko buyiba cyane amabanga cyane cyane yo mu rwego rw'ubucuruzi. Ubushinwa rero bugakoresha inzira zo mu ikoranabuhanga, naho Ubushinwa bwo buhora bubihakana. Ariko President Xi Jinping mbere yo kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangarije ibinyamakuru by'iki gihugu abinyujije mu nyandiko ko ikibazo cy'ibyaha byo mu ikoranabuhanga nawe agifite ku mutima ku buryo buhambaye, kuko n'igihugu cye nk'uko abisobanura nacyo kibasiwe cyane n'ibyo byaha.
Mu mugabane wa Buraya, abaminisitiri b'intwaro yo hagati b'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya bari mu nama kuri uwa kabiri kugira baganire ingene bogabanganya impunzi zingana 200,000 hagati y'ibyo bihugu 28. ariko bimwe muri ivyo bihugu ntibishigikiye uyo mugambi. Abashikiranganje b'intwaro yo hagati bafise icizere ko iyo nama izogira ico ishikako ejo kwa gatatu kuri ico kibazo c'impunzi. Ministre wa mbere w'igihugu ca Czechoslovakia Bahuslav Sobotka amenyesha ko ari ngombwa ko igihugu ibihugu bigumana ubwigenge bwavyo, ati amareta yose niyo azofata ingingo kuvyo cifuza gukora. Mu mpunzi zababa umuriyoni 40% muri zo zituruka muri Siriya nizo zimaze kujabuka mwibahari rya Mediterane uyu mwaka. Bamwe bahunga intambara, abandi bagahunga ubukene bwugarije ivyo bihugu. Igisata cyawo ni citaho impunzi kwisi kimenyesha ko impunzi zishika 600,000 arizo zishika ku mugabane wa Burayi ku munsi ku munsi. Bati kumva ibihugu vya Burayi bitegekanya kugabanganya impunzi 120,000 gusa ntibihagije. Sekretere wa leta z'Ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko leta z'Ubumwe za Amerika itegekanya gutanga amaviza arenga ku 100,000 ku mwaka kuva mu mwaka w'2017 uza, mu gihe ubu bari ku gitigiri c'70,000. Mu gihugu ca Afghanistan, umutegetsi mushasha w'abatalibani muri Afghanistan arahakana ko atiteze kuganira ibiganiro na leta, asaba ko leta ibwirizwa kubanza gusaba inteko zigizwe n'abasirikare ba leta z'Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bafashanya kwivuna umwansi bakava muri ico gihugu ca Afghanistan. Mu ijambo yashikirije mu gihe bariko bahimbaza umunsi mukuru wa Eid ul Adha, Mullah Akhtar Mansour yongeye gusaba inteko mpuzamakungu gukura meza muri Afghanistan. Mwomenya ko ikiringo izo nteko zategerezwa kumara muri ico gihugu carangiye mu mwaka uheze. Abatalibani bagiriza leta ya Afghanistan kuba baciye basinya ayandi masezerano yemerera inteko za leta z'Ubumwe za Amerika n'ibihugu bifashanya kubandanya zigisha abasirikare ba Afghanistan. Abo basirikare baharugwa ku 14,000, igitigiri kinini kikaba kigizwe n'Abanyamerika.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru yo hirya no hino ku isi no muri Afrika tuyasoreze kuri Yemen. President w'icyo gihugu Abdurabu Mansour Hadi yasubiye muri Yemen rero igihugu cye uyu munsi. Yaramaze amezi 6 mu buhungiro muri Arabia Saudite, yururukiye mu mujyi wa Aden mu majyepfo y'igihugu. Umurwa mukuru wa Yemen Sana wo uracyari mu maboko y'inyeshyamba z'abahuti kuva mu kwezi kwa gatatu gushize. Mu cyumweru gishize kandi guverinoma ya President Mansour Hadi yose nayo yari yagarutse mu gihugu, yamubanjirije rero gusubira muri Yemen, ariko nayo yabaye igiye mu mujyi wa Aden. Hagataho indege z'umutwe w'ingabo mpuzamahanga uyobowe na Arabia Saudite zakomeje kurasa ku birindiro by'abahuti isana. Ibinyamakuru bitandukanye byaho byemeza ko izo ndege zahitanye abantu bagera kuri 20. Muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu turimo turavugira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, kandi turi kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda, ndetse no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email, ni radio yacu @gmail.com, na Facebook kuri adresse VOA radio yacu, ndetse no kuri site yacu ya internet ariyo wezitatu radio yacu voa.com.
None wa makuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda urukiko rukuru rwahaye Leon Mugesera igihe cy'icyumweru kimwe rukumbi kugira ngo abe yarangije gutegura imyanzuro ya nyuma y'urubanza rwe. Naho ubundi nta kuburana kuzongera kubaho uretse rero kwanzura urubanza. Leo Mugesera aregwa ibyaha bya genocide. We rero yahise ajuririra icyo cyemezo. Mureke dutege amatwi Eric bagirwa ubusa kuri inkuru.
Icyifuzo cya Leo Mugesera urukiko rwasuzumaga ngo rumwongerere igihe gihagije cyo gutegura imyanzuro ya nyuma mu rubanza. Yashingiraga ko nta mwanya uhagije yabonye n'igitabo cy'ubushinjacyaha gikubiyemo imyanzuro ya nyuma y'uru rubanza. Aha hiyongeraho ko Maître Jean-Félix Rudakemwe wunganira Leo Mugesera mu mategeko avuga ko atashoboraga gutegura urubanza mu kiruhuko cy'abacamanza cyabaye mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Ibi byose urukiko rwabisuzumye rubyima agaciro, ruvuga ko uruhande ruregwa rwabonye amezi abiri rusabwa gutegura imyanzuro y'urubanza ntirwayakoresha. Naho kuba Maître Jean-Félix Rudakemwa avuga ko atashoboraga gutegura urubanza mu gihe abacamanza bari mu kiruhuko, ku rukiko nta shingiro bifite. Urukiko ruvuga kandi ko kuba uruhande ruregwa rwemera ko ubushinjacyaha bwagejeje igitabo cy'imyanzuro y'urubanza kuri gereza Leo Mugesera afungiyemo, ibyo byari bihagije ko Maître Jean-Félix Rudakemwa yagombaga gushyikiriza igitabo yunganira agategura imyanzuro y'urubanza. Urukiko ruvuga ko kuba bitarabaye bitagira ingaruka kuri Leo Mugesera. Umucamanza ategeka ryo kubushinjacyaha bumuha ikindi gitabo bundi bushya akagisoma agategura imyanzuro ya nyuma y'urubanza. Bwana Antoine Muhimu kuri iyi nteko iburanisha yahaye Mugesera igihe kingana n'icyumweru asoma igitabo gikubiyemo imyanzuro ya nyuma y'urubanza, ari nako ategura ku ruhande rw'imyanzuro azageza ku rukiko mwiburanisha ritaha. Uyu mucamanza kuri iyi nteko iburanisha yasabye uruhande rw'uregwa kuzabikora no kwitwararika gukomeye. Avuga ko bazafata iminsi itanu batanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza, banavuga ku gihano cy'igifungo cya burundu ubushinjacyaha bwasabiye uregwa Leo Mugesera. Ashimangira ko nta kundi kuburana bundi bushya kuzongera kubaho. N'ibyemezo byombi Leo Mugesera yahise ajuririra, avuga ko bibangamiye bikomeye uburenganzira bwo kwiregura yemererwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Mugesera avuga ko gutegura imyanzuro mu cyumweru kimwe ari igihe gito kuko bimusaba gusoma igitabo cy'amapaji 116 gikubiyemo imyanzuro ya nyuma y'ubushinjacyaha. Yabwiye umucamanza kandi ko iminsi itanu yanzura anavuga ku gihano yasabiwe nayo bishoboka ko atazayubahiriza bitewe n'imiterere y'urubanza. Magingo y'abatanga ubuhamya b'ubushinjacyaha bagera kuri 28 barangije gushinja Leo Mugesera bagira icyo bavuga ku ijambo aregwa yavugiye ku kabaya. Mu gihe uregwa w'urukiko ruvuga ko nta rutonde ruhamye rw'abatanga buhamya bamushinjura yarugejejeho, Leo Mugesera avuga ko afite abatanga buhamya basaga 100 bakwirakwiye hirya no hino ku isi. Muri bo ngo harimo na Bwana Bernard Munyagishari bafungiwe muri gereza imwe. Birashoboka ko agiye kwanzura na n'umwe ukandagiye mu cyumba kiburanisha kumushinjura, kuko Leo Mugesera abwira umucamanza ko yabuze ubushobozi bwo kubageraho. Iyi inzobere mu by'indimi Leo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko yoherejwe n'igihugu cya Canada mu mwaka wa 2012 kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide. Araburana ibyaha bikubiye ku ijambo yavugiye muri mitingi yo kukabaya mu mwaka w'1992. Ni ijambo ubushinjacyaha bw'u Rwanda buburana bumushinja ko yarivuze agambiriye gukangurira Abahutu kurimbura Abatutsi. Uregwa nawe yikoma ubushinjacyaha ko busobanura imbwirwaruhame yavugiye ku kabaya uko itari, akavuga ko ubushinjacyaha bwayigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja kitari umwimerere. Urubanza rumaze imyaka 3 n'iminsi 5 rutangiye kuburanishwa mu mizi nta cyaha na kimwe Leo Mugesera yemera. Iburanisha ritaha ryimure ku itariki ya 29 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Aya makuru dusimbire mu Burundi. Ku munsi ugira kabiri amashuri ya leta atanguye, bamwe mu banyeshuri biga mu ishuri shingiro ntibararonka abigisha. Abo buca barangiza igisata cy'ishuri shingiro nabo barazazaniwe kuko batabona kazoza kabo mu minsi iri imbere, narijya bataziringanizwa ry'ikibazo bazokora. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Abanyeshuri bo mu ishuri shingiro twaganiriye amwe twabasanze mu manuka bigisaga cha Bujumbura muri zone ya Kanyosha, abandi nabo muri zone ya Cibitoke iri mu manuka bigisaga cha Bujumbura. Aho mu Cibitoke bamwe twabasanze bagandagaje iruhande y'amashuri yabo.
Kumatuza mu gatondo tukabura bigisha turaba banyeshuri twatuye ku nkuru. None twatuye ku nkuru kugira ngo tuze kwangara ku ibarabara cyanye ari abana bava ku nkuru. Abana bava mu buyezi. urumva deplacement y'iyi minsi ibiri yose yubusa kubera tuzangaha ku ishuri tukabura umwigisha twigisha.
Igituma twebwe turi hanze tutariko turiza ca mbere na mbere abigisha ntibariko barigisha hajewe niga muri neveme fondamentale abigisha baracariko barahabwa inyigisho z'ukuntu bazokwigisha muri uno mwaka. Rero twasaba yuko uko turiko turaza ngaha ku ishuri ntituze turava ngaha atacyo tukunze kuko hariho nk'abantu tuva kure tuza hano ku ishuri ugasanga dutashe tukize kandi
bamwe mu banyeshuri bo muri zone ya Kanyosha bobo twahuriye mu ibarabara batashe bafite amakenga kuri kazoza kabo.
Turatashe kubera ku ishuri ntitubona abigisha ntibaraza gutangura kutwigisha nta byigwa biratangura.
Mbe biga mu kanga?
Mu cyenda.
Mbega ni umwaka wahera ryo cyabigenda gute?
Twebwe ko tubyumva batubwiye ati abazotora ikibazo bazoduha bazoja mu 11 abatazotora nabo bazoca bataha muhira bazobaha certificate ama batahe barabivye bazokora byo muhira sinzi.
Uwe nkawe nk'ubu dato ikibazo bona ducukora iki
nka jewe ko vyo batwigishije mbona ko noca nja gukora ibintu by'ubworozi
bisobanura ko naho amashuri atobandanye nta kimwe ashaka kwibesha
biragoye nubwo twashaka kwibesha mu gatogara hano ko tubereye kubandanya ku ishuri.
Jewe no kuri ubuzima bwanje hamwe ntatoye ico kibazo ngo cabuhagarara kuko ndabona ko ubuzima bwanje ari ishuri ntize ntabandanije kwiga ibyo navyo batwigishije hari gihe byo nanira ubu ivyo turiko turiga cyangwa ivyo turiko turakora sindabona aho tugeze simbona ko no hava bambiye ntahe ko no hava ndonka nyene ikintu nshobora gukora kikanteza imbere. Dufise ivyo batwigisha nibaduha ibikoresho ngo nimukore turabe ingene muzogira oya baratwigisha nyine tukandika mu makaye kujya abandi banyeshuri biga kama tukata.
Ikindi kiragishinga abanyeshuri twavuganye ikibazo cha leta kibarindiriye bavuga ko atakindi bakiziko umva ngo mwumva ko muzokora ikibazo bindi bandi babwiye
turavyumva abanyagihugu turavyumva kubigisha batwigisha mu 8 ko tuzokora ikibazo natwe cha tubifata uko nyene ko tuzogikora ituzi iminsi tuzogikora nituzi ingene kizoba kimeze turindiriye ikibazo gusa.
Mushabe kino
dusaba badusigurire kuntu umuntu ni ataha azomenya ingene yifashisha ubwira nitwataha ntituzohave tugwa mu ngorane kandi turiko turiga amashuri nk'abandi.
Ibyo abana bavuze ntibera gusema umuhinga mu byindiro ga super kobako yabwiye bagenzi bacu muri radio televiziyo ya Renaissance ko ingorane y'ibura ry'ibikoresho abanyeshuri bimenyereza ko ituma bazoheza igisata cy'amashuri shingiro atakini bazi.
Hara icigwa citwa entrepreneuria uwo mutima tuvuge w'ishirushingiro igitangwa gutyo nyene batagize ibintu by'ubuhinga kuko utagiye ugakorakora ku kintu usohotse ukaronka certificate cyangwa kugwete ku mutsindo ntuzo kuvuga ngo jewe ngo ndagiye gukwandika muri secretariat publique utigeze ukoresha ordinateur ntibishoboka aho twaba turiko turahendana hari kuba hateguwe nico bita ibikoresho mfashanyigisho mbarira ingene uheje kaminuza uno munsi adashobora kwibeshaho ubukwiye uwo wundi azobaheje mu 9 azoca ashobora kwibeshaho kurusha uwo wundi.
Ukibazo cy'ubukene bw'abigisha bo mashuri shingiro kiriho kiribonekeza ubushikirangaje bw'indere umuvugizi wabwo Juma Edouard yasubwiye ko abigisha bo mashuri shingiro ariko barakayitwa ubwenge ariko ko mu ndwiza icyo kibazo kizaba cyakemuwe nayo ku makenga abanyeshuri bashikirije haba kuri kazoza kabo hamwe batotoye ikibazo cya leta cyaje kundinganizwa icyo kibazo cya leta bazokora mu gatakini bakiziko umuvugizi w'ubushikirangaje bw'indere Juma Edouard yatubwiye ko hariyo komisiyo yashinzwe kugira ngo yige ico kibazo ko mu gitara shikize icegeranyo ataco bivuga ko muri iyo shure shingiro biteganyije ko amashuri mato mato amara imyaka 9 mu gihe ayo mashuri yahora amara imyaka 6 gusa. Muri leta bavuga ko iyo shure rishinzwe mu ntumbero yo gukurikiza ibikorwa bihugu birukiye muri Afrika y'ubuseruko. Muri uyu mwaka rero w'2015 ushira 2016 umugwi wa mbere w'abanyeshuri bageje ishure shingiro uzoba usohotse Ibujumbura Fidete Ishatse ijwi rya Amerika.
Mariam wa Mariam
sabwe shika ndino mu kigo generoza nakumvise
ukama wanje uracari muri ivyo n'ukuri nimba utagenda
ngenda he niko ndasorongora uduharage shiri nkono kuziha nce nigira kuri miyo mu rubanda maweg.
Aho nukurugira uvuge yuko utazi yuko tugiye gutora abagize komite y'umugambwe.
None ivyo twebwe bituraba kwiga. Hari abagore wabonye baca kuniganira ivyicaro vya politike. Ndakwisavye.
Maria, uti nibituraba?
Eka.
Biraturaba nyene kuko muri politike uburenganzira bwacu burangana n'ubw'abagabo.
Bera jewe ndi mu bitoze. Aha nari nzi kuza ku mijwi ryawe.
Ngweki? Jewe ndaguhijwe. Ishwe mama wanje ntunkwegera. Nkubu honye ne wa mugabo yose ruka sanga uri kunyinjiza mu politiki. Norara ku rusambo.
Benone, agateka kacu tutagaharaniye mu kugira uruhara mu bya politiki. Tuzogahabwa nande. Tufise uburenganzira bwo gukina politiki kuri kwami.
Aha no kurutambesha uragiye kwitoza muri komite y'umugambi.
Aha.
Inkoko kazi yubahuka ibiki sake zitabuje.
Yo, ivyari magera byarageruye. Mbwire Mariamu n'abandi bumvireho. Kugira uruhara mu bikorwa bya politiki n'uburenganzira bwa muntu wese, yaba umugabo cyangwa umukenyezi.
Ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma yayo makuru yo hirya no hino ku isi no mu biyaga bigari, noneho tujye ku ruzinduko rwa Papa Francisco hano i Washington, ategerejwe mu mwanya uri imbere ni nko mu gihe cya saa kumi ku isaha ya hano. Ubwo twavuga ko biza kuba ari nko mu masaha yine y'ijoro ku isaha y'i Bujumbura n'i Kigali. Mugenzi wacu Eugenia Mukankusi aritegura kuzadukurikiranira urwo rugendo hose. Abaye rero muri aka kanya aduhaye ibi bisobanuro mu gihe Amerika yiteguye umushyitsi wayo w'imena Papa Francisco.
Umushumba kiriza gatolika Papa Francisco yahagurutse muri Cuba yerekeza inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa mbere Papa yari mu mujyi wa San Diego, umujyi wa nyuma yasuye mu gihugu cya Cuba, aho yashimiwe cyane kuba yarafashije kuvugurura umubano hagati y'icyo gihugu kigendera ku matwara ya gikomunisiti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Papa yasomeye misa mu mujyi ho mu burasirazuba bwa Cuba, umujyi wa Holguin, abwira abantu ibihumbi birenga icumi bari bateranye kwa Yesu Kristo abatumirira kurenga kubituma badashyikira impinduka. Umujyi wa Holguin niwo uwahoze ari umuyobozi wa Cuba Fidel Castro n'umuvandimwe we uyobora igihugu ubu Raul Castro bavukamo. Fidel Castro yayoboye Cuba kuva mu 1959. Papa Francisco yabonanye n'abo bavandimwe bombi i Havana atangira uruzinduko rwe muri Cuba. Hagati aho abivumbuye ku butegetsi benshi banenze uburyo Papa yanze kubonana nabo muri uru ruzinduko rwe. Abayobozi b'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi b'abagore bari bambaye imyenda y'umweru bavuze ko 22 muri 24 bagize iryo tsinda bangiwe gukurikira misa yo ku cyumweru i Havana n'abashinzwe umutekano muri Cuba. Abandi bivumbuye ku butegetsi babiri bazwi cyane babwiye ibiro ntaramakuru The Associated Press ko abashinzwe umutekano babataye muri yombi nyuma y'uko Vatikani ibatumiye kuza mu misa yasomewe na Papa muri Kiliziya i Havana. Papa Francisco harakomereza uruzinduko rwe inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri gahunda ye hazabonana na Perezida Barack Obama kandi agirane inama na Kongere, nyuma azakomeze hajya mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye i New York. Umujyi wa New York, umwe mu mijyi itatu Papa Francisco azasura muri iki cyumweru, ni umwe mu mijyi ifite abayoboke ba Kiliziya Gatolika benshi. Ibi bitangazwa n'ikigo gikora ubushakashatsi ku madini. Mu bushakashatsi iki kigo cyakoze mu mwaka wa 2014 mu mijyi ifite abaturage byibura 50,000, cyasanze umujyi wa Boston, uwa New York n'uwa Pittsburgh iza ku mwanya wa mbere mu mijyi ifite abagatolika benshi. Iyi mijyi ifite abagatolika babarirwa muri 36%. Imijyi Chicago na Philadelphia iza ku mwanya wa kabiri na 33% by'abagatolika. Papa harateganya gusomera misa mu mujyi wa Philadelphia hutuwe n'abantu 2,000,000. Imijyi ya Los Angeles na Miami iri ku mwanya wa gatatu na 31% by'abagatolika. Umujyi wa Washington DC uza ku mwanya wa 11% na 19% by'abaturage b'abagatolika. Hano rero i Washington DC kuri uyu wa gatatu tariki 23 ukwezi kwa 9, Papa Francisco azahasomera misa muri Kiliziya y'igihugu Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, aho azashyira Junipero Serra mu rwego rw'abatagatifu. Hano i Washington DC kandi Papa azagirana inama na Kongere ya Amerika ku itariki 24 y'uko kwezi kwa 9.
Eugenie Mukankusi rero azakurikirana uru ruzinduko rwa Papa Francisco hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko mwabyumvise azabanziriza harabanziriza kuko aza mu kanya mu masa 10 hano no kuvuga saa 4 y'ijoro Bujumbura na Kigali hano muri Washington hanyuma azajya ni New York hanyuma ajye no muri Philadelphia aho ngaho ni mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo kandi nkuko Eugenia Mukankusi yababwiye ko Papa Francisco azavuga ijambo mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imitwe yose izabiteranye n'ubwa mbere bizaba bibaye ku mupapa. Ikindi kandi uyu mupapa n'ubwa mbere ubwe ku giti cye aje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba ari papa na mbere yaho mu buzima bwe ntabwo yari yarigeze aza hano muri Amerika.
Ariko gatoma ndakwibarize gatoyi abanyamerika hari abanyamerika babagenzi muwa mumaze kuganira bakakubwira ibijanye n'uru rugendo canke ico bagwiteze ko
icyo barwitezeho nuko gusa bazi ko Papa Francisco ari umuntu waje guhindura ibintu kandi watangiye bihindura cyane cyane hano bari babahangayikishijwe cyane n'ikibazo ntabwo ari na papa uyu nguyu wenyine wagisanze cyari kimaze igihe n'icy'abapadiri cyangwa se abepiskopi ni ukuvuga abayobozi b'amadiyosezi bafata gutwana ku ngufu bakadusambanya twaba utwana tw'uduhungu twaba utwana tw'udukobwa. Uyu mupapa rero yaraje asa n'ukubura arakubura bikubita inkuba hari abapadiri batangiye kujya mu nkiko hari abepiskopi beguye ku mirimo yabo kubera ibyo bibazo ndetse na Kiliziya Katolika ya Amerika yatangiye kwishyura abantu bamwe na bamwe amafaranga amamiliyoni menshi y'amadolari hano ruba mutegerejeho nyine ko azakomeza impindura amatwara yazanye.
Urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turagerera yo dutera ku musozo w'aya makuru mureke tubibutse muri make ayo twabagejejeho.
Aya makuru avugwa hirya no hino twayahereye mu gihugu cya Burkina Faso aho inteko za gisirikare z'ico gihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere zashoboye kwinjira mu gisagara Ouagadougou atamigwano irinze kuba basaba akagwi katembagaje leta mu ndwi irangiye gushira ibigwanisho hasi. Uno munsi kwa kabiri niho hategekanijwe inama yihuta mu gisagara cha Nigeria ihuza abakuru b'ibihugu byo muri ako karere kugira ngo bavugane ibiriko birabera mu gihugu cha Burkina Faso.
Papa Francisco kandi nkuko twabibabwiraga aragera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano mu rugo mukuru Washington mu kanya saa 10 biraba ari saa 4 y'ijoro ku isaha y'Ubujumbura ni Kigali ku buryo budasanzwe arakirwa n'umukuru w'igihugu ari kumwe na madamu we ndetse na vice president na madamu we baraba bari kumwe. Ibyo ni ibintu bidasanzwe ubwo kandi n'umutekano ubwabyo ni ikintu bitayeho cyane ku buryo bukomeye kubera ko hari impungenge zo ku buzima bwa papa. Papa rero kubutse muri Cuba aho yaramaze iminsi ine.
Ku mugabane wa Buraya abaminisitiri b'intwaro yo hagati b'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya bari mu nama kuri uyu wa kabiri kugira baganire ingene bogabanganya impunzi zingana ibihumbi ijana na 200 hagati y'ibyo bihugu 28 ariko bimwe muri ibyo bihugu bikaba bidashigikiye uyo mugambi. Abashikiranganje b'intwaro yo hagati muri ibyo bihugu bafise icizere ko iyo nama izogira ico ishikako ejo kuwa gatatu kuri ico kibazo c'impunzi ku mugabane wa Buraya.
Muri Yemen, President Rabu Mansour Hadi yasubiye mu gihugu cye uyu munsi yaramaze amezi atandatu mu buhungiro muri Arabia Saudite yururukiye mu mujyi wa Aden kubera ko umurwa mukuru Sanaa ukiri mu maboko y'inyeshyamba z'abahuti.
Urakoze Thomas Kamirindi amakuru twabateguriye aha niho agarukiye. Turashimiye abadukurikiranye cyane cyane dushimire n'abagenzi bacu b'abanyenyesha makuru badufashije gutororokanya izi nkuru tutibagiye na Fatuma Kalala yadufashije gutororokanya amakuru n'aba injiniyere bari mu buhinga bw'ivyuma. Turabasezeye twifurije kugira umugoroba mwiza.
Mwari kumwe rero
na Louise Bigirimana
na Thomas Kamirindi turabashimye byimazeyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.